Lì, nei Sud America. Eswiti Amerika makiru nilu makinyarugwana mwurundi motu kumvira kumirongo migufi ya short waves kumetero chuminichena ni metero mirongo ibiri. Mwurugwana ni kuri FM jana nakane nibi cha bitatu nukori radin shuti ya bose FM yungu mnani mnani nibi cha bitatu. Mwishwa kandi nukudushikira mkoreshe adresi yacho ya email radio yacho arobaz gmail.com na kuri Facebook kuri adresi radio yacho hamwe no kuri site yacho aliyo wezi tatu akaburungu radio yacho vewa akaburungu.com mwa mwanya wikigani romuri sanga.
Muri sanga ni ikiganiro cy'ijwi rya Amerika kibanda ku bibazo binyuranye byo mu karere k'ibiyaga bigari bya Afurika. Ikiganiro gitumira abantu bo mu nzego zitandukanye bagasubiza ibibazo by'abakunzi b'ijwi rya Amerika.
Kandi mu ntara y'Muyinga aho bita muri komine giteranye aho bitatura.
Ngende hano Kampala Uganda.
Ngende mu gisagara cha Bujumbura.
Ni ikiganiro kimara isaha kuva saa 10 kugera saa 11 buri munsi kuva kuwa mbere kugera ku cyumweru. Nawe turagutumiye. Kurikira ijwi rya Amerika aho uri hose, haba kuri radio, kuri telefoni no kuri mudasobwa. Nawe turagutumiye. Ntuziheze, uraritswe buri munsi saa 10.
Burundi bwamye bufise ingabo zuzuye ku ntwaro ya cami zari zirongowe n'umwami nizo zari zijejwe amahoro n'umutekano mu gihugu cyose. Abakoloni bamaze kuza mu gihugu baciye basubiriza abasirikare b'abarundi n'abasirikare babo. Ibintu byagenze gute inyuma yaho ni byo tuvuga mu kiganiro muri sanga. Twatumiye umushinga ntaheze none cyane umuhinga mpanuzo jambo ku bibazo byerekeye politiki ubutunzi n'iterambere. Yarabaye komiseri ajejwe gutegura ingabo z'igihugu cy'u Burundi ku itariki zitatu z'ukwezi kw'11 mu mwaka w'igihumbi kimwe 1961 agenywe n'umwami. Yabaye kandi umunyamabanga mukuru wa leta ajejwe kwivuna abanzi ku itariki imwe y'ukwezi kw'indwi mu mwaka w'igihumbi kimwe 1962 gushika mu kwezi kwa gatatu mu mwaka w'igihumbi kimwe 1963. Ntarambiranye, ndabaramukije mutumire.
Amahoro neza Fidel.
Duhere ku ntwaro za cami aho mwavuze ko ubundi bwamye ufise izo ngabo zuzuye ku ntwaro za cami, mwo bidosegurira muri make ingene zari zitunganijwe n'icyo zakora.
Zari zitunganijwe neza, n'ukuvuga ko umwami ariwe yari ntwaza ngabo kaminuza, yarafise ingabo ziwe, ariko n'abaganwa bari bafise ingabo zabo, bikavuga ko icyo gihe Uburundi bwari butunzwe neza ku mbibe n'imbere mu gihugu, zicunzwe n'umwami n'abashinga ntahe n'ingabo. Ingabo rero zuzuye, ni ukuvuga ko ingabo z'u Burundi icyo gihe yari umuntu wese w'umugabo akuze wese yategerezwa kuva hasi mu gihe umuganwa cyangwa umwami avugije akamu ati Uburundi buratewe wese ntawasigara. Nacyo gituma icyo gihe umuntu w'umugabo wese yitwa umugabo yama yitwaje ikirwanisho ciwe kuri umusirikare batavana n'ibunduki yiwe. Icumu aho uri ku rugendo, uri kurarima, uragiye, uryamye, umuntu w'umugabo wese yaba afise icumu mu minwe canke hafi. Burundi ingabo zabwo zari abarundi bose babagabo bakwisha ibyangombwa bategerezwa kwitaba mu gihe bahamagawe, bakabarongora n'abasirikare biwe bakuru bakuru. Burundi bwari bwifashe mu vyerekeye amahoro n'umutekano icyo gihe imbere y'umuzo w'abakoloni.
Radio Ijwi rya Amerika i Washington DC. Reka turabandanye ikiganiro cacu mu kanya gato.
Banywanyi bakunze ijwi rya Amerika mu Kirundi n'Ikinyarwanda, benshi muri mwe mudukurikira ku mirongo ya FM mu Rwanda no mu Burundi. Mu gihe imirongo ya FM yabifite ikibazo, mwakurikira ibiganiro byacu nk'uko bisanzwe ku mirongo migufi yitwa short waves. guhera saa 11 n'igice kugeza saa 2 za mu gitondo mwatwumvira ku mirongo migufi ikurikira 2,325 9,685 9,815 11,995 guhera saa 10 kugeza saa 2 z'ijoro mwatwumvira ku mirongo migufi 13,630 15,460 15,675 17,530 naho guhera saa 2 kugeza saa 4 z'ijoro mwatwumvira ku mirongo migufi 6,640 9,470 1,070 13,630 nijwi rya Amerika ku mirongo migufi yitwa short waves. Tubashimiye kuba mwitabira ibiganiro byacu.
Banywanyi bijwi rya Amerika, uretse kutwumvira ku mirongo ya FM, ku mirongo migufi ya short waves, kuri Facebook na internet mushobora kutwumva biciye ku matelefone yanyu ngendanwa. Kuba twumva muri Tanzania muhamagara ku nimero guteranya kabiri gatanu gatanu kane rimwe rimwe kabiri ubusa rimwe ubusa gatandatu icenda. Abatwumva muri Kenya namwe mugahamagara kuri guteranya kabiri gatanu kane kabiri ubusa gatanu kabiri icenda gatatu kabiri icenda kane. Kuri mwe mutwumva muherereye muri Amerika muhamagara kuri guteranya rimwe gatatu gatanu rimwe icenda 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 gatanu rimwe umunani gatanu. Ijwi rya Amerika ryongeye kubashimira kuba mudahengeshanya kuryumviriza. Ijwi rya Amerika ni radio yanyu.
Radio Ijwi rya Amerika i Washington DC mu kiganiro muri Sanga, aho turiko tuvuga ku gihe ingabo z'u Burundi zashingiwe mu gihugu. Turiko n'umutumire wacu Zeno Nicyayenzi. Mwariko murasigura ingene ingabo zari zitegekanijwe zitunganijwe ku ntwaro za Cami. Nashaka kubabaza bazitora gute, mwari mwavuze abari bazigize. Nashaka kubaza ubwene bazitora.
Oya, urumva muri icyo gihe ukuntu bazitora, umuntu wese yabazi neza ko ategerezwa guhaguruka ari umuntu w'umugabo akwije imyaka yategerezwa guhaguruka n'ikirwanisho kiwe bamana. Nta warinda kubatora kuba ari kukundi kundi inzamba ivuze wewe uri umuntu w'umugabo wategerezwa kuva hasi ugacugenda ibutware cyangwa ivuganwa cyangwa ibwami.
Ibigwanisho bakoresha byari nk'ibihe
icumu icumu cyane cyane nicyo cyari kirwanisho cy'ibanze kurya babahakara Chinikov ni cyangwa Fal niko ifare yabo icyo gihe yari icumu.
Nta myambi bakoresha.
Imyambi barayikoresha mu gihe rukambye, ariko ibunduki y'ibanze ryari icumu. Imyambi, umuheto, ivyo vyari ngombwa n'inkinzo nivyo bintu nivyo birwanisho ruho nyanganda bari bafise icyo gihe, kandi vyarafashije u Burundi gushika.
Yego, reka tuze ku mirongo ya telefone dufise Jerome Natwumva.
Ati ubukona yubona nabwo bikimeze nka cehera hari ubyo usanga bakeza n'abandi bantu basanze.
Mushaka kuvuga bande?
Mushaka kuvuga nk'ibintu n'iby'imigambo n'iby'ingira ngo mwabande Burundi ko n'ubumeze bwarahindutse.
Twaka turavuga ingene igisirikare cyari kimeze, ingabo zari zimeze ku ntwaro za Cami. Radio Ijwi rya Amerika i Washington DC mu kiganiro muri Isanga. Hanyuma abakoloni bamaze kuza, turazi ko abaje ubwa mbere barabadagi batamaze igihe kinini bakuwe mu bihugu bari bakoronije nyuma yo kubatsinzwe mu ngwano ya mbere y'isi yose. Abadagi baje mu Burundi byagenze gute ku byerekeye izo ngabo?
Nibombe babita abaskari, ni naho havuye igisirikari. Nabo nibo bazanye babacumbikira ku kirindiro cya mbere na mbere mu Burundi harya mu Kajaga. Abaskari rero nibo baje bazanywe n'abadagi, nibo bari bafise ibirwanisho bicira umuriro ubwa mbere biboneka mu Burundi. Mu nyuma zabo batsinzwe bararekura u Burundi n'u Rwanda, haza Ababiligi nabo bazana n'ubundi abasirikare bavuye ahandi aho ni hari kure yacu harya hakurya Rusizi, Abanyekongo babise ba Mususu.
Yego,
nibo baje gucungera umutekano n'amahoro mu Burundi kuva ababirigi bashikira Burundi n'u Rwanda gushika bagende.
Abadagi bahavuye ryari?
Abadagi bahavuye mu gihumbi kimwe n'amajana 916 batsinzwe.
Hacha haza ababirigi mu mwaka w'igihumbi kimwe
kuva 16 gushika 62.
Kuvyerekeye ico gisirikare cyariho c'abadagi kugeneye cyari gitunganijwe ababirigi baje bagitunganije mu buryo butandukanye.
Oya, bizari bitandukanye mu byukuri kiretse bazanye nabo bazanye abanyamahanga gucungera umutekano mu Burundi no mu Rwanda. Mu byukuri ariko badagi batanguye ariko babirigi bakurikiye bazanye abanyamahanga gucungera amahoro n'umutekano mu Burundi no mu Rwanda.
Reka turabigaruka ko reka tubanze dusubire ku mirongo ya telefone dufite Pascal batwumva.
Yego ndabumva.
Aho uri irindi zina?
Yego ndiko ndabumva aho ndi gusandi mu Burundi bazi ko tutabumva neza.
Yego mufise ikibazo icyumvira?
Yego mfise ikibazo ngomba kumubaza ati none abo bakoloni bamaze kuza mu Burundi bo baragwanye n'abasirikare cyane abasirikare b'Abarundi baba baragwanye hama ni baragwanye nabo bijanye n'aya traite de Kiganda umwezi kisaba bamuca amande bamuciye amande bivuye mu mwumvikano cyane bamuciye amande kuko yatsinzwe n'abasirikare biwe batsinzwe.
Murakoze
imbere yuko mu bicama banze numva inyishu kuko mu Burundi nitumva.
Reka mutumire abishure mumwishure.
Ikibazo ni cyiza. Urumva abadagi baje mwezi gisabo yaciye buno nyene arari abadasigana biwe niyo ryari izina ry'ingabo ziwe ingabo za mwezi abadasigana arabararika bose baca bafata amacumu n'imyambi bararwana n'abadagi kuva mu gihumbi 1896 gushika igihumbi 1903 itariki 6 ukwezi kwa 6 ikiganda niho ingabo za mwezi zabangurukanye n'ingabo z'abadagi. Intambara y'imyaka 7 hagati ingabo za mwezi abadasigana n'ingabo z'abadagi. Mwezi rero ahanuwe na majeri sekuru wandiruhama mwumva niwe yabwiye umwami mwezi ati mwami w'i Burundi ibi bintu bicira umuriro umeze gutya reka turaganjwe twishikane hanyuma nawe ntibakwice ntibamara bawe ugume ku ngoma ariko ubemerere niho mwezi yemera amasezerano y'ikiganda baca rero bati uremeye turaguhana uretse ko twemereye ko tushikira igihugu turaguca ihadabu y'inka 424 niho byavuye. Si uko mwezi ntiyabikunze byaramururiye kandi birumvikana ariko agira ati mpitemwo ko Burundi bwanje butayogera bwose nemere arasinya Kiganda ko yemeye ko ababirigi abadagi bashikira igihugu kwa abapatiri bigisha kwatanga ihadabu ry'inka 224 kira mahoro.
Murakoze. Dufise kandi Aaron ku murongo wa telefone. Aaron uratwumva?
Ndabumva.
Yego watubwira irindi zina naho amagaye tumbeye?
Duhayimana Aaron ubwo ngo ndi mu gihugu cya Uganda.
Yego ufise ikibazo kumutumire cyangwa icyumviro shikiriza?
Ufise icyumviro ni kibazo.
Yego.
Yego. Bwa mbere bwo mbanje gushima kuko burya uwo mwami nawe nyene yaragize igikorwa gikomeye kubera kurwana imyaka nk'iyo yose. Igikorwa gikomeye gose. Ariko rero ikibazo gikuru nari mfise mbega izo ngabo z'umwami n'izi ngabo tubona ubu beshi bita ari abasirikare cyangwa igipolisi hoba hariho ukuntu baba barakora mwiri ya myaka ya kera ku ntwaro ya cyami uno munsi hoba hariho itandukaniro.
Murakoze. Reka abishure mu mwishure
ni ntumbero abo bapolisi cyangwa abo basirikare izo ngabo z'igihugu cy'u Burundi z'ubu ni ntumbero abanyapolitiki baba bafise harya muri politiki nirongora byose ari gisirikare ari tera mbere ari tera nyuma byose biva kuri politiki. Icyo gihe umwami mwezi yari se Barundi mwezi naho yari umutare umusa avuka yavutse kuri ntare ariko umusi yima ntiyasubiye kuba mwene ntare yaciye aba mwezi yavuye mu muryango wiwe arawuvamo ashinga umuryango mushasha yitwa mwezi kugira ngo yerekane ko umwami atagira ubwoko ntagira umuryango umwami ni Sebarundi gusa arwanira Burundi atuma ko abarundi mu gihe batewe baterwa n'uvuye mu gihugu hagati cyanke ku mupaka umwami araba Burundi ni Sebarundi arwanira abana biwe gusa bose kimwe nuko niko umwami wa kera yabigenza ivyubu nibindi urabonaho biteye
reka duvise kandi ari Remo aradutaye akamo Remo uratwumva ku telefone
ndabumva
irindi zina aho amagabiri
ruhamya ndi ku mu Rwanda Kigali ku Gisozi
ufise ikibazo ufise icyimviro
nagamba za mutumirwa abo basirikare ba mbere barwanishaga iki bajya ku rugamba bafite iki se yabigeranya n'ubu ngubu n'abahe bari bafite agaciro kugereranyije na ubu ngubu
murakoze yasane wari yabisiguye ariko ngira nti mwari hafi reka abasubiriremwo Zeno
ku ntwaro ya cyami byari birwanisho bicurwa n'abacuzi biwacu mu buryo bari bagezeho mu buhinga bwariho icyo gihe ubuhinga bwariho kugucura ivyuma babukura mu butare buvuye mu ivu barondeye neza barabahinga cyane cyane hari nkari ikangozi muri komine Buraza niho hazwi nk'ahantu hari ubutare bwinshi bwo gucura ivyuma indaraye isuka umuhoro icumu ryavuye mu butare bw'i Burundi ricurwa n'abarundi ndetse icumu rivuye mu butare bw'i Burundi mu minwe y'abarundi nibwo bwatumye bakora icumu n'umuheto nivyo vyahaye ububasha bukomeye intwaro ya cami kugira ngo yisuganye yagure Burundi kugera mu bugufi ibuha hariya mu buseruko kugera ibushi hariya mu burengero kuduga mu Rwanda gusubira epfo nico gituma Burundi bwakomeye kubera ko batoye ibirwanisho ico gihe Ruhonyanganda yari Ruhonyanganda ico gihe nico gituma Burundi bwari bukomeye umwami yari akomeye iramahoro
murakoze atufise kandi ku murongo wa telefone bigira Imana uratwumva
ego ndabumva
aha izina ahuri n'ikibazo cyangwa icyubiriro
meze nadeza ndi mu Cibitoki muri komune Buganda zone ndabo
mu Burundi
ego mu Burundi
ego ikibazo icyumviro
ni icyumviro jewe ndimo ndaraba n'inkweza ndimo ndaraba itwari y'ibyakiye ya kera ingene Burundi bwari bwipanze ku ntwaro ya cami amahoro yari menshi mu Burundi yarasasagaye mugani iyo hamaze kimwe turasoma ibitabo canke turimo turama itwari tukabona abo bazungu bamaze kuza ino mu Burundi batangura kugwanya umwami n'abari mu gihugu urumva haciye hatangura kuba kwinubana mu bene gihugu bamwe ngo nabari abandi nabari anye hacatangura rero kuba ibintu by'amacakubiri mu Burundi twebwe isho twosaba yuko abarundi kujya nyene byari biri kambere na mbere yuko twogira ubwigenge nyene atamunyamahanga canke uwundi wo hanze aturaba ku munwa araba igihugu cy'u Burundi twebwe iby'igihugu cy'u Burundi turabyitunganiriza atawundi ari hirya no hino ibyo byotuma amahoro n'umutekano mu gihugu cy'u Burundi usasagara nta mbere tugasangira kabisi n'agahiye kuko kare aho umuntu ageze hose yabarimo aragenda ku rugendo yaki indaro ahageze kandi bakamugaburira no kumukanda bakamukanda mugani ubuhunye nta bikihari ahubwo n'ubuze kukwaka indaro abona yuko ari umumenja ari umwicanyi jewe ngezeze ngaho murakoze
cyane John nawe nyene ari ku murongo wa telefone John watwumva
ndabumva cyane
irindi zina ahuri
ndayizeye muri state ya Iowa
yego ikibazo icyumviro
ndatanguye kuramutsa uwo munyakuba wa mwatumiye
yego arabumva
urakagira amahoro nshuti yanjye
na mahoro cyane gose icambere cyo ngomba kubanza gushimirijwe cy'America kututanira abantu binaranibonye bakera batubwira ibintu byakera ingene byagenze mu bisanzwe nkabo nibo tuba dukeneye nka twege twarutse mu minsi ya vuba kugira ngo natwe tumenye akahise ingene biba byabo byifashe n'icatumye kuba tukiriho n'abadutangura ibyo baciyemo ibyo ni ibintu byiza cyane rwose. Hanyuma ikindi kigira kabiri abo babiriki n'abadage baje kugwana n'abasokuru bacu baho hambere ko hagezeho tukikukira mbega none n'uno munsi nkaba ncumva yuko ababiriki n'abadage bakiturondera byo babipfa kuki waba bakirondera yiki ko twamaze kwikukira uwo musokuru numvise ko ari umuntu wa kera azi byinshi nashaka atucishirize ku mayanga icyo baba bakiturondera ko murakoze
mumwishure
icyo baturondera ko nico baturondera ko n'imbere nico cyari cyanabazanye baturondera ko akaryoshye baturondera ko icyo dutunze ko twokibashorera tukakibashorera ku mafaranga make cyane bakunguka inshuro zingahe 10 ndetse n'ibirenga cyo cyari cyarabazanye n'imbere nico bari bakeneye nico gituma bajabutse inzuzi n'ibiyaga bakaza bakigarurira Afurika yose cyo cyari cyabazanye ariko ibyo byose kugira ngo ntibigarurire rwose ngo igihugu cyacu bagisambure byavuye ku butwari bw'abami bacu n'abarundi babiri umwami Sebarundi arongoye abarundi bamwemera bamwibonamwo bazi kwarise kandi adacagura umwami ntiyarazi umuhutu nabo ntiyarazi n'ubwoko bwiwe n'umuryango wiwe umwami ntiyarazi umuhutu ntiyarazi umututsi ntiyarazi umutwa ndetse ntiyarazi n'umugano yarazi umurundi yari Sebarundi ntiyari Sebaganwa ntiyari Sebatutsi ntiyari Segahutu ntiyari Segatwa oya Sebarundi gusa ubu rero icyo baturondera ko n'ubu ni kakaryoshe icyo bakoresha n'ubu nicyo bakoresha na kera yakariye ntigata natwe rero tubizi tubona twumva twange kandi twange neza kujya kwa gasore ya vyanse ndaza kubacira ku mayange ngene yasize aturaze ngene twirwanira ngene turwanira igihugu cyacu iteka ryacu kandi tutarinze no guhogora neza kurya yabigenjeje ndabibabwira hanyuma
yego ariko muravuga ingabo zari mu Burundi ngene zagwanira gukingira imbibe z'igihugu no kwagura abami barondera bazikoresheje kwagura ubutaka bw'igihugu mwe muzi ayo mateka kuri ico gihe Burundi uko bumeze ubu imbibe zabwo ubu ni butoyi cyane ugereranije n'ico gihe haraho batwaye ibindi bice n'ivyo batakaje mwo bivuga muri make
Burundi abami bacu cyane cyane ntare rugamba yategetse Burundi imbere ya mwezi yari yatwaguriye yemwe eheraba Burundi ko mubuzi ubu mu mbibe zabwo ubu jabuka hakurya rero ibugufi ibuha aho ni mu buseruko garuka ujabuke Rusizi ugere hariya ibushi aho ntare rugamba yavyariye wahavuye atera Burundi umuhungu wiwe agatera mwene wabo mwezi niwe niho yamuvyariye ibushi ku mukenyezi w'umushikazi Kirima urumva rero Burundi bwari bwagutse cyane mu 1924 niho rero ababirigi n'abongereza bumvikana abongereza bati mwababirigi mwebwe nimutureke twubaka indaraye iva Kairo igaca mu buseruko bw'i Burundi gato ikagenda gushika muri cap muri Afrika yepfo muduhe aho handu natwe tubahe umuhora uva Dar es Salaam ushika ikigoma muze mukoreshe neza natwe tuzohungukira natwe tubungukire turahabahaye ariko ntitubahaye rwose turabatije ariko baradutije ariko twebwe turabegurira ubugufi buragenda zari ibi icari gihugu kinini cyane zari ikilometero kwadrato ijana na mirongo itanu na zibiri abantu bazibamwo icyo gihe bari hagati y'ibihumbi mirongo ibiri n'ibihumbi mirongo itatu ni hafi komine nzima y'ubu
ni aho hari mu mwaka w'igihumbi kimwe magana icyenda na mirongo ibiri n'icyenda cyangwa ntirenze na kane
niho Uburundi bwahebera Abongereza Tanzania y'ubu no kuvuga kirya gice cyo mu bugufi kirya gice cyo mu buha
yo twayitakaje gute kwa mwavuze ko ntare rugamba yari yahafashe
naho nyene ga nico gihe
ah nico gihe
nico gihe nyene
naho kuvyerekeye bushi hasubiye muri Kongo gute
ubushi twabutakaje mu nyuma mu gihe abadagi n'ababirigi bashinza karimbi hagati ya Kongo imbirigi na Rwanda Burundi mu gihe bashinza karimbi bati mwababirigi mwebwe muzoguma hakurya ya Rusizi na Kivu natwe aha mu Burundi no mu Rwanda tugume hakuno ya Kivu na Rusizi
yego tugaruke mwariko muravuga ababirigi abadagi bamaze kuza bakahava ababirigi baraje muvuga ko bazanye ingabo zo hanze n'ukubera iki izo ngabo zari zigizwe n'abandi
izo ngabo zari zigizwe n'abanyekongo gusa nta murundi numwe yarimwo izo ngabo zigizwe n'abanyekongo zari zirongowe n'intwaza ngabo z'ababirigi n'ibisongerezi byabo kuva kuri ajuda gushika kuri general bari ababirigi ariko hagati ya juda n'urya muri kira gitangura bari abanyekongo nuko byari biri kubera iki kubera ko abo banyekongo aribo bari bajejwe umutekano ikongo ababirigi rero bati ko baduhaye Uburundi no mu Rwanda tubihomeke ku ikongo tugire igihugu kimwe Kongo beje Rwanda Burundi hanyuma umutekano uje mu minwe y'igisirikare kimwe kigizwe n'abanyekongo gusa nta murundi ajamwo nta munyarwanda ajamwo bo babiri barakuwemo ahasigara abanyekongo n'ababirigi gusa
aho byahagumye gushika ryari gushika twikukire
byagumye gutyo mu Burundi no mu Rwanda hari abanyekongo bamususu gushika itariki 9 ukwezi kwindwi mirongo itandatu niho inteko z'ababirigi zivuye mu Bubirigi zaza mu Burundi no mu Rwanda zigaca zihumwoho abasirikare bose b'abanyekongo bose mu minsi itatu icenda cumi na cumi na rimwe ukwezi kw'indwi baciye babaka amabunduki babapakira mu miduka n'abagore n'abana n'utuyoyogoro twabo abari Burundi barabajana babashyira harya mu Gatumba bati genda abari mu Rwanda babashyira harya Igisenyi bati muragapfa mutavyaye bati genda ntibaravye inyuma baciye bagenda ababirigi baragaruka maze rero baca bahashira ku mutekano n'amahoro mu Burundi no mu Rwanda bahashira ingabo zabo bakamina mwumva
Murisanga ni ikiganiro cy'ijwi rya Amerika kibanda ku bibazo binyuranye byo mu karere k'ibiyaga bigari bya Afurika. Ikiganiro gitumira abantu bo mu nzego zitandukanye bagasubiza ibibazo by'abakunzi b'ijwi rya Amerika.
Kindi mu ntara y'Muyinga aho bita muri komine Giteranye aho bitatura.
Ngende hano Kampala Uganda.
Gende mu gisagara cya Bujumbura.
Ni ikiganiro kimara isaha kuva saa kumi kugera saa kumi n'imwe buri munsi kuva ku wa mbere kugera ku cyumweru.
Muri leta ya Colorado leta zunze ubumwe za Amerika.
mbanje kuramutsa bwatumire mwadutumiriye.
Nawe turagutumiye. Kurikirije ijwi ry'America huri hose, haba kuri radio, kuri telefone no kuri mudasobwa. Nawe turagutumiye. Tuziheze uraritswe buri munsi saa 10.
Hanyuma mwarajejwe amabanga n'umwami yabagenye kuba komisere ajeje gutegura ingabo z'igihugu cy'u Burundi ku itariki zitatu z'ukwezi kwa 11 mu mwaka w'1961. Iyo ngingo yafashwe gute bifatiye gute?
Urumva muri 1960 niho u Burundi bwatangura kugira iciyumviro cyo gushinga igisirikare cyabwo. Uko bagira bati erega hagiye kugera ko twikukira tutagira n'umusirikare n'umwe umwe rudende azi ku nawe nu gutekurura ibundu ngo agasubira ayuzuze bati harageze ko turondera ingabo z'u Burundi ariko zikora ku buryo bwa none ntibakoresha icumu gusa bakoresha noneho ibunduke. Nuko niko byatanguye ababirigi rero baratangura muri 1960 bati twaracererewe nta kundi tukibigira reka twihute tutangure kurondera abasirikare bazoje tuzoba twamaze kugenda. Bari babonye ko hagetse ndetse ko twacererewe ko nabo bacererewe bati reka rero aho twacererewe tuharihe kwiruka. Niho rero baca batangura kurondera abazoba abasirikare intwaza ngabo niho hatangura batangura kurungika Micombero Jerome Ntungumburanye na Karori Karorero batatu mu Rwanda barungika bandi batatu nyene harimo Juvenal Habyarimana harimo nabandi batutsi ngira ngo babiri batandatu bagenda mu ishure intwaza ngabo mu Bubiligi ariko byari birebire buno nyene batangura kurondera intwaza ngabo zizotangura gukora atamashure maremare zigiyemwo. Niho rero batangura kurondera abambere na mbere barya barusiga barya banda bemeye nabandi.
Yego reka turabibandanya tugaruke ku mirongo ya telefone dufise Ndayisenga. Ndayisenga uratwumva?
Yego ndagomba cyane.
Urihe inindi zina?
Ni Ndayisenga Vianne.
Urihe?
Ndinga gutubura.
Yego ufise ikibazo cyangwa icyumviro?
Ni kibazo ufise.
Yego.
Turabona yuko Burundi bwo hambere bwitwagwa Bami. Turabona yuko umengo umutekano wari ucungerewe cyane gusumba ubu uni Burundi twavuga ko bwateye intambwe ya demokarasi ugafite abasoda ubwabo ukwabwo nyene ubwo nyene bugenzura bukongera bukabategeka. Ariko mwa kino gihe turakunze kumva imigumuko tukumva ngo harabari mu ishyamba tukumva ngo hari ibiki n'ibiki tukumva ngo haratogwa ibitriga tukumva ngo hari ihohoterwa ry'agatsina kazi na muntu tukumva ngo mu butungane ngo hari ibitagenda neza ariko tuzi yuko Burundi bwikukiye butagitwagwa n'abanyamahanga. Rero nashaka kubaza uwo mutumire icyo gituma Uburundi bwarinde muri demokarasi hanyuma bwa ibyabwo ariko ibintu nk'ibyo nge twoma tubyumva mbere ku bwinshi gusumba aho twumva intwaro ya cami tugasanga mbere twebwe nyine abarundi tubyita ubwacu nyine. Ndashaka kubaza icyo iyo demokarasi yoneye kumara uko ikuntu igihugu cyoba carikukiye gifite abasoda bacu nyene ariko tukama dusanga indyane ziguma zigwira gusumba aho cyatwagwa n'abami canke cyatwagwa n'abakoroni. Akabazo kanje karako.
Murakoze reka bishure.
Ituvuze nyakugira amahoro nibyo umuntu abiravye twarasubiye inyuma rwose 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 twarasubiye inyuma sinzi ngire twasubiye inyuma n'intambwe nyinshi imbere yuko intwaro ya cami ijaho ni ukuvuga mu kinjana cya 15 1404 imbere yaho kure niyo twarasubiye inyuma mu byerekeye iki kandi aricyo gikuru mu byerekeye ubumwe muvyerekeye ukuntu twumva umukuru w'igihugu, umukuru w'igipolisi, umushingantahe, ingene twumva ubutegetsi caricyo. Umutegetsi atabaye Sebarundi agize ati jewe ndi umuhutu cyangwa ndi umututsi cyangwa ndi umutwa, biba byononekaye byose, ibikurikira byose birononekara. Igisirikare cyo kica gikurikira, bamwe bati jewe meze nkawe, abandi bati jewe simeze nkawe, abandi bati jewe si uwiwacu, biba byononekaye byose. Demokrasi uvuze siniyumvira ko ishoboka ata bumwe muri icyo gihugu buriho, ata mutekano uriho, ata muntu wa politiki agira ati jewe ndi Sebarundi. Niho vyava ku ndwara ya cyami, nicyo gikura bami batuzaniye. Umutegetsi aba Sebarundi, umwami ntagira umuryango, umwami ntagira ubwoko, umwami ni Sebarundi gusa. We uri umutegetsi, uri wahirya y'ejo, uri uwubu, uri uzovuka ejo, utari Sebarundi, shaka wisigireho, shaka ushireho igisirikare n'ibindi byose, ntacyo uzoshikako. Nta n'iterambere, nta mutekano, nta kintu na kimwe kizoshoboka. Niko rero ubu nyongorane dufise, demokrasi ntishoboka ahatari amahoro n'umutekano. Amahoro n'umutekano ntibishoboka ahatari ubutegetsi bwiza. Gira amahoro.
Murakoze. Dufise Rukundo. Rukundo, uratwumva?
Yego, ndabumva.
Irindi zina uri?
Ndi muri Idaho.
Yego, ufise ikibazo icyimvira ushikiriza?
Ya, ndafise ikibazo.
Yego.
Ya, ikibazo cya mbere nagomba kumenya, kuko uyu musaza numva ari umuntu azi akahise, none ubwoko bw'abahutu n'abatutsi bwagiye gutandukanwa n'umwami, bwagiye gutandukanwa n'abarundi ubwabo, kuko turavye Tanzania, umutanzania ubwoko ubwo ari bwo bwose bibonamwo nk'umutanzania, kandi ugasanga ntacyo bibatwaye muri byose. Ariko tugarutse kuraba mu Burundi no mu Rwanda, niho honyine usanga ubwoko bwagumye bumarana, none n'abami bayikoze uko cyangwe nabo babirigi nyine babikoze uko. Icyo nicyo kibazo cyane.
Murakoze. Mu mwishure
ndamukengurukiye rwose kuri icyo kibazo nkora mutima, cyane cyane mu byerekeye n'u Rwanda. Raba ngene byatugendeye kuva ababirigi binjira mu Burundi gushika muri 57, hari amahoro mu Burundi no mu Rwanda ni Kongo no hose umutekano. Jewe naragiye Kongo kwiga ndi umusore muri 53, kuva iwacu gushika i Kongo namaze iminsi 32 mu nzira, ariko hose barampa indaro, barangaburira, bafata nk'umwana wabo i Kongo batanzi. Nari mu mahoro atagira uko angana, ariko ubu sinubahuka no kuja imbere y'urugo bugorovye ari mu Burundi, ari Kongo, ari hehe, sinovyubahuka. Kubera iki? Twarisamburiye ko nk'impene bande twebwe. Ego, hariho akantu k'abanyamahanga kaje karatuvugira mu gutwi kati urya n'umuhutu mutuze, urya n'umututsi muteme, mwebwe ntimusa, mwebwe ntimureha, mwebwe ntimwavuye hamwe, mwebwe turabumviriza, baraduhenda gushikaho twebwe nyene tumarana tuvukana. Abatare n'abezi bapfuye iki? Abahutu n'abatutsi mubona bapfiki? Sabakene basa, sabagorwa basa, basangiye ugupfa n'ugukira, ariko barabibibagiza bati umwansi wawe nurya kugira ngo usamare, umureke yidahire, ari umurundi yigize akababone, ari umunyamahanga. Raba Burundi ubu bariko baradaha iyo petroli bigiye gutangura, raba nikere, raba inzahabu, raba vyose bariko baridahira mu Burundi bande amakompanyi y'abanyamahanga. Abo rero eka bazosiga igihugu cera amacakubiri. Umuntu azogira ati jewe ngomba guhornya abatutsi bate akira amadora, ngomba guhornya abahutu njagira amahoro.
Murakoze.
Banywanyi b'Ijwi rya Amerika, uretse kutwumvira ku mirongo ya FM ku mirongo migufi ya short waves kuri Facebook na internet mushobora kutwumva biciye ku matelefone yanyu ngendanwa kuba twumva muri Tanzania muhamagara ku nimero guteranya kabiri gatanu gatanu kane rimwe rimwe kabiri ubusa rimwe ubusa gatandatu icenda abatwumva muri Kenya namwe mugahamagara kuri guteranya kabiri gatanu kane kabiri ubusa gatanu kabiri icenda gatatu kabiri icenda kane kuri mwe mutwumva muherereye muri Amerika muhamagara kuri guteranya rimwe gatatu gatanu rimwe icenda 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 gatanu rimwe umunani gatanu Ijwi rya Amerika ryongeye kubashimira kuba mudahengeshanya kuryumviriza Ijwi rya Amerika ni radio yanyu
Habimgisha na wenye naratwakuye Habimgisha irindi zina
Mizedewo
Uri he
Ndi mu Burundi ngozi kumwumba
Ego ikibazo icyumviro
Baje kwagushimira kabisa icyo iyo iyo mugabo cyo kigenda zagwacha twashimye cyane twacha tunezereje Eh gusa kadivise kindi kibazo tashaka kuzikiriza kwe dusanzwe dufise
Yego mubaze
Ni kibazo kadivise twege abantu babashomeri bari no mu Burundi bamwe bamwe bo twarakoze gusa abantu batumye dufaranga twacu gusa sinzi twashaka mbe dutumire ko Dr. Minise yavuze ngira isa tuvugane twe agira ijambo tubwiye
Nibaza ico kibazo kiri hanze y'ivyo turiko turavuga ico ni kibazo ubariza ngaho uciye kubategetsi babegeye turabashimiye ko mwaduteye akamo Ego, murakoze.
Nami murakoze.
Radio Ijwi rya Amerika I Washington DC mu kiganiro muri sanga turiko tuvuga ku gihe igisirikare cyo cyashinzwe mu Burundi cyane cyane igisirikare gikoresha ibirwanisho bicira umuriro. Tugarutse kuri ayo mabanga mwari mujejwe mu mwaka w'1961 yo gutegura ingabo z'igihugu cy'u Burundi. Twari tukiri ku bukoloni bw'ababirigi mwakoranye gute n'ababirigi mu gushyiraho izo ntego.
Murabe rero ingene ibintu byari bimeze urabona kwa gasore yatsinze yatsinze kandi nsinzi yayindi tarashikwa ko kandi nsinzi kwizoshikwa ko numunsi numwe 91% amajwi ya rwa gasore wenyene arongoye abadasigana no kuvuga intebe kuri 64 zari mu nama nshinga mateka y'icyo gihe 91% atsinze bati ntibishoboka kudutsinda turagutsindaho maze baca kuri bene wabo sabahutu sabatwa ndetse mu migenzo y'ikirundi sinabatusi abaganwa indazi ngoma nizo zamugandaguye maze turabiraba tuti ibi bintu mbega tuvavandure n'ababirigi rwose oya kwa gasore murabiraba itariki zine ukwezi kw'icumi 61 ukwezi itariki zine ukwezi kw'icumi yavugiye muri itororokanirizo ry'amakuru ry'abafaransa ryitwa AFP avuga ati twebwe twikukiye inteko z'ababirigi zizotaha mugabo tuzoyaga n'ababirigi baduhe abadufasha gushinga igisirikare cyacu gishaje nico twakurikije kandi dufise akangonongono ariko icyo gihe nta kundi byari kugenda nta numwe yari yigeze aja mu gisota nta numwe naje nari ndabarongoye nta numunsi numwe nigeze ngira nti je ndazi bunduka ingene barasa nuko biva aho nukuvuga bwari ubuhinga gukuyaga n'uwo mudahuje igihe cyose ugira uti ndamukeneye babigize kubera icyo kandi tubigira neza jewe ndibuka ko nabwiye guserukira ububirigi enikyo namubwira nti duhe abadufasha gushinga icyo gisirikare abadufasha gucigisha ariko umusirikare w'umubirigi azoza kudufasha ni jewe nzomutegeka si wewe urabyeme ati ndabyemeye gira amahoro nibaze hanyuma tuzokorana kandi twakoranye neza
subire tugaruke ku mirongo ya telefone dufise Simeon uratumva
yego ndabumva
irindi zina huri
ndikumana nkaba ndi Bujumbura
Ego ufise ikibazo kumutumire cyangwa icyumvi?
Ego nagira mbaze ukuntu ingabo z'abakoloni bamaze kuva mu Burundi, ukuntu ingabo z'igihugu zageze zabyitwaramwo. Ego ikibazo narinzitse ni icyo ugereranije n'ingabo z'umwami ukuntu byagiye.
Murakoze, arabishure.
Ubudasa hagati y'ingabo z'umwami n'ingabo twashinze muri 61 na gushika 63 nuko ingabo twashinze twari dukeneye abazimenyereza bavuye mu mahanga. Nibwo budasa bwa mbere. Ubudasa bwa kabiri bwari buhagaze ku birwanisho ku mwami. Murumva byari birwanisho bicuzwe n'abarundi mu butare buvuye mu Burundi n'abahinga bose bazi gucura. Ariko muri 63 twari dukeneye amabunduki kugira ngo duhangane n'abafise amabunduki, ntibibe gushora icumu imbere y'ibunduki nk'uko abadasigana bamwezi babigize ibunduki ku yindi. Izo twakoze. Ikindi cya gatatu cyari kigoye ni kurondera abo bantu bemera kuza mu gisirikare. Abarundi bari baribagiye kwirwanira imyaka 40 hari abanyekongo n'abasikari b'abadagi baje kubarwanira bari baribagiye kubakangura. Narabwiye mu mashuri yose kugerageza kubumvisha abo basore bari mu myaka ya nyuma mu maseminari mu makoleji no mu nderabigisha nyabura tabaranya ni muze mu gisirikare mu kirongore tubigishe mube intwazangabo z'i Burundi. Ntibabyumva n'ingoga na n'ingoga ariko benshi baraje. Nuko nibwo budasa ni hagati y'ingabo z'umwami na twebwe ku mwami bari abarundi bose barwana bari bafise amacumu n'imiheto ku gisirikare cy'icyo gihe n'abasirikare batowe babishaka n'abasirikare bafise ibirwanisho by'ubundi bwoko bicira umuriro nibwo budasa.
Yego.
Ariko cyane icyatumye ingabo z'umwami nazo zigira agaciro gakomeye no kubera politiki y'umwami itari ihuje rwose na politiki yakurikiye hanyuma.
Yego.
Gira amahoro.
Murakoze.
Muri isanga ni ikiganiro cy'ijwi rya Amerika kibanda ku bibazo binyuranye byo mu karere k'ibiyaga bigari bya Afurika. Ikiganiro gitumira abantu bo mu nzego zitandukanye bagasubiza ibibazo by'abakunzi b'ijwi rya Amerika.
Kindi mu ntara ya Muyinga aho bita muri komine Giteranye aho bitatura.
Ngende hano Kampala Uganda.
Gende mu gisagara cya Bujumbura.
Ni ikiganiro kimara isaha kuva saa 10 kugera saa 11 buri munsi kuva kuwa mbere kugera ku cyumweru. Nawe turagutumiye. Kurikira ijwi rya Amerika aho uri hose, haba kuri radio, kuri telefoni no kuri mudasobwa. Nawe turagutumiye. Tuziheze, uraritswe buri munsi saa 10.
Bitanga Imana aratwakuye na wenyine aho uri ubaze ikibazo n'icyumviro ufise ubushikirije.
Aho ndi igitega.
Yego.
Ikibazo nari mfise ni kijyanye n'ukuntu ingabo zakurikira umwami baba baragihimbiye hana bakagiranyiza kandi umwami atari bwaga ku ngoma.
Mumwishure?
Sinumvise neza.
Mwasubira mukabaza icyo kibazo?
Yego, ikibazo nari mfise yari ntumbero yo kumenya ukuntu umwanzi uramwatse ingabo zimugendanira hamba bakamunyuraniriza n'abasoda bakamuha abandi basirikare kandi umwami yari akiri ku ngoma.
Muriko muvuga uwuhe muwuhe mwami?
Umwami bakamunyuraniriza ingabo.
Hari umwami kanaka mwaba mushaka kuvuga cyane ni muri rusange?
Navuze muri rusange.
Yego.
Niba numvise neza ushaka kubaza uti none ko mbona umwami mwambuse yagiye ku ngoma ku ntwaro y'abadagi gushika ku ntwaro y'ababirigirangire none ni kuki bakuyeho ingabo ziwe bakazana ingabo z'abanyamahanga? Icyo ushaka kuvuga niba ari icyo birumvikana kuko ingabo z'umwami ntibari bazizeye ababiriki bagira bati umwami akira umwami umwami ukuri umwami wacu ni wagabo umwami w'abami babarungu umurundi umurundi umwami w'u Burundi akira umwami mu by'ukuri yujuje siwajejwe te umutekano w'u Burundi n'u Rwanda siwajejwe akaraye nakirwe mu Burundi twebwe maze rero kugira ngo dutekane dutekanirwe tuzana abasirikare bacu ndetse bavuye mu mahanga
muri make inyuma y'umwaka w'igihumbi kimwe magana cyenda na mirongo itandatu na gatatu hatanguye ibibazo byibonekeje mu mwaka w'igihumbi kimwe magana cyenda na mirongo itandatu na gatanu aho abasirikare bateye ikirimba cy'umwami mwambutsa byagenze gute muri make
byagenze aho niho byatanguye kuboneka kugaragara rwose ko hariho abantu bataye umurongo bataye umugenzo w'ukuri w'abarundi kubona gutera bavuga kuyazi kirimba barayagije kirimba niko babivuga kera umbye kuyaza ikirimba nibyo bagize muri 1965 baramutera hanyuma arirwanira abasirikare b'ukuri b'umutima baramukiza niho batashoboye kumwica ariko umushikirangoma wiwe Leopoldo Bihumugani nawe baramutera muri iryo joro nyene yaba harya kwibarabara rya 28 harya imbere yo kwa Dr Ndikumana harya imbere ya Isabu harya niho yaba niho bamuteye baramukomeretsa bikomeye ndetse kugira ngo akire byabaye ingorane cyane
niho yakiye ahunga
yabaye gute kubera iki kubera abasirikare bagize bati twebwe ntitugishaka ko Uburundi butwagwa n'umwami umwami dushaka kumwica tumaze kumwica maze noneho twisasira abatusi bose tubamare bibe biheze ntibabishobora baca barabafata ababikoze barahanwa baricwa
atuze ku murongo wa telefone unyarutse Reverien vuga ikibazo canke icyumvishikiriza muri make cyane unyarutse
ego nagomba gushimira uwo mutumire nyakubahwa Zenu nicaye nzuka ibintu atubwira ibintu by'akahise ku Burundi je nagomba ikibazo nagomba kumubaza nagomba kumbaza ati none abo badagi n'ababirigi kugabanzwe mu Burundi bari bahunze bindi bihugu kubera hari intambara y'isi yose kugira baze mu Burundi na bahakoronize urumva umuntu ntatahura ukuntu icyatumye baza mu Burundi kudukoroniza
karabishura mu mwishyura
icyo ni kibazo nacyo cyiza cyane urabona mu gihumbi kimwe n'amajana umunani na mirongo umunani na kane gushika mu kwezi kwa kabiri igihumbi kimwe n'amajana umunani na mirongo umunani na gatanu bari mu nama i Berlin bati rero abo ni ibihugu by'ibihangange by'iburaya bati rero Afurika ku isi kigenga natwe turakennye turakennye inzahabu turakennye ibiti byo kubaza turakennye ibintu byinshi biri muri Afurika none twumvikane ngitumarane tuvukane tugabure n'amagabura nyama baragabura Berlin ababirigi baronka Kongo yose abadagi baronka Tanzania y'ubu yose bomeka ko n'u Burundi n'u Rwanda barondera iki barondera ayo mabuye y'agaciro barondera ababakorera gusa barondera ikawa barondera ibintu byose biva muri Afurika bikabiburaya barondera itunga rya mbere n'abantu n'abarimye itunga rya mbere n'abakozi itunga rya kabiri n'ubwo butaka itunga rya gatatu n'amashamba maze ibyo byose bari babikeneye iwabo ntabiriho bati rero aho byiraye ni hariya kandi kugira ngo tuhafate dutegerezwa gukubita cyangwa kwica bene byo cyo cyabatumye baza amaze rero baje baca baricara baratsimbatara
yego reka tugezeze ngaha umwanya uraturangiranye dushimire umutumire wacu umushinga ntahe Zeno ni Chayenzi muhinga mpanduzaje mu kubibazo byereke politiki ubutunzi n'iterambere yabaye komisere ajeje gutegura ingabo z'igihugu cy'u Burundi ku itariki 3 z'ukwezi kwa 11 mu mwaka w'1961 agenyewe n'umwami yabaye kandi umunyamabanga mukuru wa leta ajejwe kwivuna abansi ku itariki imwe y'ukwezi kwindwi mu mwaka w'1962 gushika mu kwezi kwa gatatu mu mwaka w'1963 twako turavuga kwishingwa ingabo z'igihugu mu Burundi dushimire umwe mwese mwa shobaye kuduhamagara mugabaza ibibazo mugashikiriza n'ivyimviro vyanyu namwe mwese mwakurikiranye iki kiganiro turashimiye mugira ibihe vyiza tubatumira kubandanya mudukurikirana mu biganiro vyacu biri imbere.
Yeah. Mwishe muri dishya barundi babo James Jabrice Jabrice Yonyi Records.